mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Ndijwi rya Amerika mubandanya mwumviriza isamira ni Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda hano muri cya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazendongoye ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunzi bacu
kuva ku itariki ya 31 ukwezi kwa 12 hasergiye twabonye ibiharo birebire cyane by'ingwara ya malaria by'ingwara abana bagwaye ingwara zo gufungura nabi bariyongereye.
Uyu ni muganga Telesphore Nyirandekura akurikiranira hagufi impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Kamanyura avuga ingene izo mpunzi zibayeho amezi abiri nyuma yaho HCR ishami rya ONU ryitaho impunzi rihagarikiye imfashanyo ryahora ribaha. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato muri abihagufi y'amaradiyo yanyu. Turaza kandi kubabwira ivyerekeye impunzi z'abakongomani baharurwa mu gihumbi ziri mu gihugu cy'u Rwanda zo mu ikambi ya Kiziba zazindutse zigandagaje imbere y'ibiro vya HCR zisaba kwimugwa canke zigahabwa ibifungurwa. Muri abahagufi y'amaradiyo yanyu mu ntango za kino kiganiro. Ariko mbanze ndababwire ko igisirikare cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo cemeza ko ejo kuwa mbere cishe abarwanyi b'abaganda 8 bo mu muhari ADF muri bo harimo indongozi z'uyo muhari zitatu inyuma yo gutana mu mitwe bikomeye kwabereye mu buseruko bw'igihugu cha Kongo kugera inusaha nta rundi ruhande rw'abarwanyi canke rwigenga ruremeza ayo makuru. Ariko ico mu kwibuka nuko abarwanyi ba ADF bagwanira mu ntara ya Kivu y'uburaruko muri Kongo kuva mu mwaka w'igihumbi kirimo 1995 mu ntumbero yo kurwanya ubutegetsi bwa Kaguta Yoweri Museveni perezida w'igihugu cy'u Buganda. Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump ejo kuwa mbere yongeye kwifatira mu gahanga uwo yasubiriye mu mabanga yo kurongora igihugu kuba yafashe minenegwa ikibazo cy'u Burusiya bwagirizwa guhungabanya amatora yo mu 2016 aha muri Amerika. Majambo yiwe Perezida Trump yagize ati nduguruye twa mugina Obama niwe yatwara igihugu gushika mu gihe cy'amatora yo muri 2016 ni kubera iki none atacu yigeze akora muri ico kibazo. Nduguruye twa mugina Trump yabishikirije akoresheje urubuga rwe rwa Twitter. Ubwo butumwa buta ibidake kuri Obama ni bumwe mu bundi amazi minsi yandika kuri ico kibazo. Perezida Donald Trump gushika ubu ntaremera ko Burusiya bwagize uruhara mu kwivanga amatora abandanya ata amakosa kuwo yasubiriye amagiriza kuwa tatu yakoze kugira ngo abiteshe. Ejo kwa mbere Uburusiya bubicishije ku muvugizi wa perezida wayo bwarahakanye ko ataruhara na ruto yirwigeze rugira mu guhungabanya canke mu kwivanga amatora yo ngaha muri Amerika. Ivyo biriko bivugwa inyuma y'imisi mike mushingwa manza adasanzwe yagirije abarusiya 13 hamwe n'amasosiyete atatu y'abarusiya kuba barajuragije abanyamerika mu bihe byo kwiyamamaza no matora biciye mu buhinga bwo guhanahana amakuru kugira ngo bashire hejuru Trump. Radio ijwi rya Amerika murayumva kuri FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca ku rubuga rwa internet ari website akaburungu radio yacu vewa.com na ku rubuga rwa Facebook address yacu ni vewa radio yacu. Mukanya ni mu gihugu cy'u Rwanda
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na karyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
nongere ndabahe ikaze nari ndabicuye ku masonga mukanya nkitangura mu gatondo ko kuri wa kabiri impunzi ziharugwa mu bihumbi zo mu ikambi ya Kiziba zasohotse mu ikambi zerekeza ku cicaro cishira hamwe cishami rya Onyugita impunzi HCR riri Karongi zirifuza gutahanwa canke zikimurirwa mu gihugu ca gatatu aho kwicirwa n'inzara muri iyo kambi umenyesha makuru wacu Claude Ganza munyamagana yanyarukiye ngaho bari Claude amahoro
Amahoro amahoro byanze.
Ubu vyifashe gute watubwiye ko hari kuva amasaha atari makaraheze vyifashe gute?
Nkuko bivuze byane muri kuva mu gitondo cyo kuri yo kabiri kuva amasaha 11 za mu gitondo impunzi zari zatangiye gusohoka mu nkambi zikoreye ibyazo amatera ibyanirwa n'ibyo kwiyorosa ndetse n'ibyo gutekamo abana n'abakuru ubu ngubu tuvugana bakikije inyubako ikoreramo ibiro bya HCR Karongi bavuga yuko bashobora kuhava batarahabwa igisubizo ku bibazo bafite birimo yuko bavuga yuko babarambiwe kuba impunzi mu Rwanda bakeneye kujyanwa mu gihugu cya gatatu mu gihe bagitegereje umutekano ko ugaruka iwabo
hama ibyankirahe kugira ngo bashobore kuronswa utwo dufungurwa nyinda muvanyino ya byose ni yahe
amafaranga yo basanzwe bahabwa na HCR mu gihumbi bigera kuri 5700 kugeza ubu ngubu ku mutwe w'umuntu mu gihe cy'ukwezi ariko hejuru y'icyo kibazo cy'inzara hari abagize komite nyobozi tumaze kuganira mu kanya bambwiye yuko uretse ikibazo cy'inzara gishobora kuba kiri no mu zindi nkambi hirya no hino ku isi kubera ngo ibyo kurya byagabanyutse bavuga yuko umutekano wabo mu Rwanda utizewe ku buryo bumva batakifuza kubamo impunzi bakaba bashaka kujyanwa mu gihugu cya gatatu mu gihe bagitegereje ko iwabo haboneka umutekano mu gihe bari mu nzira mu gitondo igisirikare cyabakomye mu nkokora gishaka kubatangira ariko bakomeza kwanga ku buryo hari na bamwe bamwe nabonye bakomerekejwe akaguru akaba ari ahangaha na imbere y'ibiro bya HCR bategereje ko bamuvura ngira ngo mu kanya bari bari no kubabwira ngo bamujyane ku bitaro baravuga ngo ntabwo babyemera kuko ngo batinya ko bashobora kumugezayo bakamutera ubwoba akaba yafemera amakuru y'uko yafitaye cyangwa se yagize ikindi kibazo kugira ngo basibanganye ibimenyetso kugeza ubu rero barahari baravuga yuko bashobora batashobora kuhava HCR itabahaye igisubizo cyo kubajyana mu kindi gihugu cya gatatu byaba bidashobotse bakagera iwabo nubwo bavuga yuko bazi kwataye haboneka umutekano
bavuga ko bavanga hari uko HCR bahaye iyo nyisha icyo HCR irababwira harabaraza kubaraba muri abo muri HCR canke abari muri leta y'u Rwanda bajeje ikibazo c'impunzi
kugeza ubu ngubu uretse wenda abo mu nzego z'umutekano nagiye mbona nabo bari kugenda bitaruye ikivunge ndetse n'abasirikare bagose imisozi iri hakikije ino nyubako nta muyobozi n'umwe urakandagira ahangaha cyangwa se HCR igipangu kirafunze haragaragaramo abapolisi gusa bazengurutse impande zose ariko nta muyobozi n'umwe urashobora gusohoka ngo agire icyo avugana nabo kugeza ubu ngubu ngo natwe turacyategereje ngo turebe ko hari uruhande rw'ubuyobozi haba urwa leta y'u Rwanda cyangwa se HCR bagira icyo batangaza kuri ibi bibazo by'impunzi bigaragaza
imbere yuko tukurikaga Claude ukabandanya ukurikirana iyo nkuru kanadufatira n'amafoto kugira ngo abakunzi b'ijuru rya Amerika baze kuraba biciye kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu twibutse muri make izo mpunzi z'abakongomani ziri ngaho kuva ryari zahashitse gute zihamaze igihe kingana gute
urakoze byane izi mpunzi ziri hano mu nkambi ya Kiziba ngirango niyo nkambi ya mbere y'abakongomani iri hano mu Rwanda ngirango zihari kuva mu 1996 ni ukuvuga zihamaze imyaka iri kugera muri 22 zahunze rero inyinshi zagiye ziva mu ntara za Kivu ya ruguru n'amajyepfo ndetse na no mu bindi bice nka za Katanga bahunga nyine umutekano muke yabahunze muri 1996 birumvikana n'abavuye mbere yaho gatoya icyo bahunze rero bavuga yuko leta ya Kongo itashoboye kubarindira umutekano muri icyo gihe kuko bahigwaga akaba ariyo mpamvu yatumye bahunga bakaba barahangaha kugeza ubu ngubu abari hano barabarirwa nko hagati y'3,000 n'4,000 bavuga yuko abo imbere mu nkambi ari abafite intege nke nk'abarwayi barindi bari mu bitaro abakecuru n'abasaza batabasha kugenda n'amaguru kuko bakoze urugendo rw'amasaha arenga 3 noneho n'ababyeyi bari bafite abana bato birumvikana bavuze ngo nibo babe basigaye abana babo bakagenda hanyuma igisubizo baza kubona bakaza kugifatira hamwe
urakoze Claude Ganza munyamagana uraguma ngaho gushika uravye uko biza guhera amaturongera makuru yacu yo hanyuma ku bakunzi b'ijuru rya Amerika namwe muze kuba kuri Facebook turaza kwashaho amwe mu masanamu y'izo mpunzi z'abakongomani urakoze Claude
urakoze cyane
ikibazo c'impunzi singaho mu Rwanda gusa abari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo neza na neza Kamanyura bemera imibereho y'umwigemeze biyangenda kumana bemeye guhagarika kuronswa imfungurwa kuko banse ko batiyandikisha nabo riraniga inzara irabarembeje nyuma y'amezi abiri HCR ivuga ko idashobora kubaha ivyo bifungurwa batanditswe nk'impunzi umunyesha makuru wacu Vidaste Ngabo muri Kongo aratubandaniriza ino nkuru
Tirandekura Teresa Foro numuganga ukurikiraniza impunzi z'abarundi ziri mu Kamanyola avuga yuko kuva ishiramwe rya HCR rihagarikiye inkunga y'ibiribwa n'ubuvuzi yarisanzwe igenewe izi impunzi byatumye umubare w'impunzi zibasigwa n'indwara zitandukanye ahanini zituruka ku mirire mibi kandi dahagije urushaho kugenda wiyongera mu ivuriro ryo muri inkambi
ikibazo cy'amagara y'abantu ngaha mu nkambi ni ikibazo gikomeye cyane kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi kw'12 ba HCR giye twabonye ibiharo birebire cyane by'indwara ya malaria by'indwara abana bagwaye indwara zo gufungura nabi bariyongereye nabo bari basanzwe bari ku kabuyi kamaze guhagarara bake basubira inyuma kwarabonye kandi izindi ndwara zivuye ku gufungura nabi indwara zijyanye n'ibintu byo gukama amaraso gukama amazi gukama isukari byo bita hypoglycemie bakaza ari benshi umuntu akaza ari umuntu ahagaze neza ukabona araryamye wamuhagase rumu kari misukari ukabona byose aratashe
none se abafite ikibazo cya kwashibo bababangana gute
kubiharuro ni nka 42% ugereranije abariyongereye kuko mu ntango twari nko kuri 35-38%
ndayishimiye Alexandre ni impunzi yo mu Kamanyola kwasanza gwaje umugwayi w'igifu mu ivuriro riri muri inkambi atangaza yuko bafite imbogamizi zo kubona amafunguro bagemurira abagwayi babo muri ibi bihe bahagarikiwe inkunga ndetse bakabuzwa no kuzajya bajya gushakira imibereho hanze y'inkambi
ndonka icyo ndamugira ko nta ndi bukure ntasohoka kandi bukure nyene ndose nduteya tubaho nyene ntitumufata ko umugwayi wa isomara zikacye n'ibintu by'amarejime byinshi
mu gitondo byo mu gihe muri babivanye
mu gatondo sinzi umuntu natse amafaranga 200 na maguru turengarenga nyene nadutse nyene natumushiriye ubwo gusa ntacyo tumara kubera ari batari twonyene tacyo tuba tumufashije
gusa nubwo abaganga bo muri inkambi ntacyo badakora kugira ngo bakurikirane imibereho y'izi impunzi batakambira abagira neza ko bagoboka abana n'abagore batwite ndetse n'abasaza kuko aribo bakunze kwibasirwa n'indwara zituruka ku mirire mibi
ni ikibazo gikomeye cyane ku bijyanye no gufungura nabi ahubwo turabuze induru bashobora kutugarukira kwa tugarukire ko nko kubana bo bo n'ingorane abana bahora bafasha ababyeyi duhubwa ko munzi ntago idushoboye ngo ubuzaraheze baraho umwana uramubona yaho arahagaze kubone ko arasinzira usanga umwana yashushe amuzanye kwa muganga duhiga malaria tukayibura mugaba munsi twafungura kubona umwana arahagurutse arakiza atanguye gukina
François Ndayisenga userukira impunzi z'abarundi avuga kandi ko batewe impungenge n'ikibazo cy'indwara zishobora guturuka ku isuku rikeya mu gihe HCR izaba yahagaritse imfashanyo y'amazi dore ko kimwe cya kabiri cy'amazi yakoreshwa muri iyi nkambi imodokari ya HCR ariyo izijya kuyavoma
ikibazo cy'amazi girakiza n'ingorane nyinshi cyane kuko impera z'uku kwezi baratwugarira amazi abo ba HCR bahora badufasha imfashanyo yose izobihagaze ni ukuvuga rero ko twe tutazoronka ingene tujya kuvoma amazi murazi ko ari bwo buzima indwara zigira zongerekane babe baritega korera babe baritega macinya hama abantu nibapfa ntibabe baritegurira guhamba naye handi bataduhaye amazi ibararirago
mwomenya yuko izi mpunzi ziba Kamanyura zatakaje imfashanyo y'ubuvuzi n'ibifungurwa zari zisanzwe zihabwa na HCR kubera zanze ingingo y'iryo shiramwe ryo kubarugwa yifashishije ikoranabuhanga uburyo izi mpunzi zihamya yuko bunyuranyije n'imyizerere yazo bedatse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Kamanyola ho mu ntara kivuga amajyepfo
Unaoni wa mwanya wa mashengero na madini haraheze igihe mu gihugu cyo Burundi hari gwirirana ry'abavuga ijambo ry'Imana bemeza ko bavugishwa ndetse abanshi muri bo bitwa abakozi b'Imana umuntu akibaza ati mbega ni kubera iki bagwiriranye muri kino gihe kera atari ko byari bimeze mu kiganiro c'indongozi z'amadini n'amashengero uno munsi mugenzi wacu Diane Ndonse araca ijya nino ico kibazo aratangura twakirira abatumire bari kumwe Bujumbura
Umwigisha Toyi Aloyiz umuhinga mu mibereho imico n'imigenzo yo mu kibano cy'abantu turabaramukije
Amaro neza
Umuvugishwa Christophe Ndayiragije arongoye ishiramwe rukirisu Rifontrast namwe bwe turabaramukije
Turabaramukije amaro neza
Turi kumwe kandi na Patiri Bukene Jeremy arongoye ugwego rutunganya ubutumwa bw'abakristo babarayike n'ubwibutsamana mu makaminuza y'Ibujumbura muri diocese nkuru ya Bujumbura namwe bwe turabaramukije
baramukije nanje
ego twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga kubijanye n'igwirirana ry'abavugwa butumwa batagira amashengero bakukira nkuko dusanzwe tubimenyereye mbere hari n'abasanzwe batazwe mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu mwigisha Toyi Aloyiz mwebwe musanzwe muri umuhinga mu mibereho yo mu kibano cy'abantu ivyo mwebwe mubiha isiguriye
isiguro tubiha ni ibintu bya kino gihe bisaba kwibwira cyane rwose bisaba no kuronderwa kito akabyitondera ariko hariho insiguro nkenge umuntu yobiha cyane cyane icya mbere cyoco ni ngene ibintu bigenda birahinduka mu byumviro by'abantu nuko abantu bona ibintu ningene abantu bagenda barahanahana bahanana amakuru amakuru agendera arakwiragirana mu bantu ugasanga rero byo tumenyereye mu minsi yaheraho aho umuntu yaronkera ukwemera kwiwe n'ibyo kwemera kwiwe bigenda bahinduka kumbere kuziko cyanke muri eklezia aho ugasanga rero hariho abandi bagenda barukundi kubona ibyumviro bihanahana ugasanga aho bahora baronkera ko kwemera kwawe n'ibyo kwemera kwawe n'ibyo byabo baheze bakaronka n'ahandi n'izindi nzira na cyane cyane ubundi buhinga bwa none usanga umuntu ashobora kuronkera henshi ivyumviro atakironkera kwa patiro nyene gusa patiro mukuru wiwe mugabo n'ahandi ari kuri televiziyo arandi ari hose ugasanga rero arashibeye kuronka abandi bantu ubundi buryo yindi nzira akoramo ivyumviro bigatuma nawe nyiragira gute ashobora guhindura ivyumviro vyiwe ni wanashaka n'icyumviro cyo kurondera ngo nawe nyene yogira gute njyamo yogirigisha bintu byigisha akona ko bishoba kandi akabigira arosa amumviza rero abeza akabigira ikindi nacyo kandi nogira nti ndabona aba bitwa ko ari abantu bigisha ijambo ry'Imana ku rwego hejuru barambaye cyane rwose barafise uruhara rudasanzwe kuko nibo ivyumviro babitegekanya bakabinsiguro bakabisigura bagaheza kandi bakabishyira mu bantu aha rero imyaka tugezemwo ntibikwiye gusa kubisigura no kubisigurira abandi ariko kandi hari ikindi kica kizamwo ni guheza kubigendera iyo rero batabigendeye cyane cyane urugwaruka aba bari kwaruka bato bato bagira bati none ko vya bindi bigisha batabigendeye canke bagende kundi kuntu biraheza no byindi kandi ugasanga kumbe biratumye wa muntu agize gute ha hantu yaronkira ivyumviro atumbereza iyo dini giwa gatigana ndonere dini giwanje cyoza risumbiriza ibyo sanswe mu rwose bacha biyonkora bagatangura gwabo imbo ni nyinshi ngo ni nyinshi ngo ni nyinshi
ego reka twumvize patiri Bukene Jeremy asanzwe atanga izo nyigisho mu makaminuza asanzwe aguriyemo urwaruka ati mwebwe ivyo mu bihisigura ibihe namwe nkabegere urwaruka
ego murakoze cyane jewe cyumva yuko muri kaminuza ugaruka ruba ariko rwisununura mu vyumviro n'abantu rero bafise ingene abona ibintu batabishimye barabishikiriza canke nkuko ubundi yabivuze bagahindura nagomba gusubira inyuma mugabo jewe guhindura amadini si vyubu kumburi ubu biranyaruka cyane kandi ni byinshi rwose ni kuri
ubuvuduko
udasanzwe barahindura amadini araza ari menshi birafise rero insiguro kuko amadini yaje kuva kera cyane yagiye kuraba ingene yagiye ariyonkora none musi ingene avuka mugabo ahi Burundi ari mu gisagara cy'u Bujumbura wumvise ko dufise amadini y'amajana atandatu cyumva yuko dufise nagamba ngo turatunze mugabo cyumva yuko atari ibintu bisanzwe na hantu hato cyane rwose amajana atandatu ni menshi rwose abahinga rero bagiye baravyiga barerekana yuko bwa mbere na mbere amadini ahinduka rwose ahantu hakunda kuba intambara kandi ukabona natwe nko muri Afrika intambara sinke icyo ni kimwe mu bindi ni ukuvuga yuko intambara n'abanyapolitiki basubira namwo ni abakiri bato cyangwa abantu bose bahereza ibigwa abantu benshi bahereza ibigwanisho bakagwana baje usanga rero intambara ziratwaye ibintu ziratwaye abantu bagasigara bakumva basigaye ari bonyene zoje usanga rero abantu bafise impingamiro yo kugira bifadikize abantu baserukira Imana kuko Imana mu mutima w'umuntu umwe mu mutwe w'umuntu Imana igira neza Imana ni nyembabazi abayiserukira rero birumvikana yuko bategerezwa kuba kumera nk'isase rivuye ku cuma basa n'Imana naho rimwe mwe yabivuze bizakunda kumera ku mwana w'umuntu biramushikira cya kabiri ni ubukene turimo nabwo kuko ugiye kuraba amadini menshi genda nawe niyaza ko nawe ushaka kuyibona abenshi abemerera akazi bazabasengera nka kazi bazabasengera nk'umwana ataronka abataronka kibondo baronke bamenye mu ishuri bazoronke amahera yo kuriha inzu z'abandi aronke ibyo bafungura
kugira batanga indemeshanyo
ego mugabo rimwe rimwe arusanga
cyane hari inyungu zabo abo baremesha baba bashaka gukura
ibyo oyo biza guhinduka amaze kugerayo kuko kubyukuri ariho ibyo bemererwa bitabaze kuko barabihurirana bigahurirana na Imana kisho cyangwa sanga umuntu n'umunyakuri avuga ibintu atumwe n'Imana mugabo atari bakabire birabeshuzwa no bikurikira
ego reka duhe jambo uno ya yitwa ko yoba yaserukiye amwe muri ayo amasengero ariko aravuka ariko numuvugishwa abita abaprofete muri mu Gifaransa Christophe Ndayiragije mwebwe ivyo mwebwe muvuga kwiki nkaba mwebwe mwatanguye ico gikorwa cyo kuvuga ijambo ry'Imana ni kiki cyabasunikiye kwiyongera ku bandi basanzwe bahari basanzwe bakora ivyo bikorwa
ndabashimiye cyane gose kuri ico kibazo mu mbarije kuko nande nibaze ko nande nashobora kuronka icyo mvuga ko bivanye n'ukuntu naba nara kuze mwishengero kandi nkabona ihinduka mwishengero bihereye muri jewe najyo bwanje no vuga ni ihinduka cyane cyane njama ugiwe muvuduko ibintu biko biraza ihinduka gishengero ukuntu uri korera genda ubu muri mesi ari muvuduko mwinshi cyane bose nivyo bari turiko kandi turiko turabona abo twita imiyabaga bagenda barazamura igikorwa kindi muri bo kandi bivanye nivyo Toyi Aloyize yavuze nivyo Padiri yavuze urashobora kubona yuko harimo ikintu kiko kirabikorera ko kuri ivyo bintu gukuravye muravye nka uko umuntu agenda arahinduka bivanye n'ama source d'information canke ahakura ma
amakuru
yiwe ni ubu isi irateye imbere cyane gose hari byitwa WhatsApp hari byitwa Facebook hari byitwa nde ugasanga rero umuntu ariko arakurikira abo bantu kandi ugasanga yaraba yagereranya agashiraho itandukaniro ugasanga padiri wiwe cyangwa pastori wiwe hari ibintu atari kwaramuha bimuhagije akacabona ubundi nawe ibyo nyine ariko arumva hari ubundi muntu ari ahandi hantu yatanguye igikorwa ariko arabyigisha akacabona yuko ti wawundi ari muri etaje ni mu Nyamerika sinzi ndibo mushikire acagenda kuri uwo muntu akemera kimuka aho yarari akaja kuri uwo muntu akamwumvirizaho nuko nawe nyene yamara kumva gucyo nyene ugasanga nabandi bari kubumviriza uwo muntu yimukiye ko bandi bari kubumviriza uwundi muntu nawe nyene kandi babonye uwundi muntu kandi aja akora ibintu by'ibitangaza nko padiri yavuze ati barasengera abagwaye barasengera abatabyara bashishaka akazi bigasanga birashoboka birakoreka akacabona uwundi muntu ariko akorera handi hano kandi urumva ko
bisigura
bitandukanye byongeye ko arakora wa undi yagiye ko agusanga wa muntu asubiye kwimuka canke abonye atamupasa ariko arabikora akacatanguza igikorwa nawe akacatanga rero biri muri benshi
bisigura yuko mutaba mugikeneye cane abo oye babaha bari basanzwe aho amakuru mu by'Imana kuko asanzwe ari mushaka kuyatora n'ahandi
navyo mvuze ko ari ku mugabo babandi babarongozi babo ama bakenewe cyane cy'igituma umwana w'umuntu yamarondera umuntu amuba hafi nk'umuvyeyi abumva tamu kubera ko babonye nko kuri izo ama information cyangwa amakuru akayakura ku bantu hirya cha ku mbuga ukatusanga rero aci yarondera umuntu ariko arakora nka wa wundi ari ngaha muri kino gihe
ari ku muvuduko nk'uwo yumva
bigatuma yimuka aja uhantu rero ukatusanga rero nivyo bintu biriko biraba mu ishengero ubundiho yavuga uko rero bigatuma havuka amadini menshi
ego
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ati ibyo we ntangaruka bishobora kugira none kubo basanzwe babwira ubwo butumwa kuri abo bantu basanzwe bafise inyigisho bakwihijya no hino
jaho mbona kwizo ari ingaruka zizindi ngorane nshigikira yuko ukugirana kwa madini ari ingaruka azije navuze ubwa mbere ubu rero umbajije uti none uko guhindura
nabyo ko bidafise ingaruka zindi zishobora kuvyara
ingaruka nambona mbi bwa mbere na mbere nuko abo bantu bumva bagwiza madini bose ntibera kuko no bangiye kwesha ko abantu bazana amadini mashasha bazakubwira ko bwa mbere na mbere umuntu wese yigenga ashobora kuja mu idini irya ryo ryose kenshi bakunda kuvuga yuko amadini manini manini ayatangwe kera za katolika poro protestante canke abamisirima atakwigenga kuriyo baka abajenero bumvise ko agiye ahantu bigenga bisanzura birabashimisha cyane Mugabo
ni kuvuga yuko bakwiriye ngira ngo gufashwa bakaronka ubwisanzure muri amasengero basanzwe bari mu ngiro
ubwisanzure buri iyo mugenzi kuko twebwe jewe mureke za katolika no ambesha nuko ari yo ndi kumbure ubaza ngo niko ndayivugira ko ari yo ndimo nta muntu numwe tugira tubaza tubuza gusohoka aragenda kandi yashatse kugaruka aragaruka yagarutse turamuha inyigisho kugira ngo zisubire ahubwo dusubire zimukomeze atsimbatare mugabo ibyo byose ni mu bwigenge nta muntu umwe mugabo uri mu muryango bavuze bati twitegurira amasakramentu naho cyo uvuga ngo mbo ngo jewe ngo senzo bigira uko ndayibonye oya baragutegura umuryango nuko no muhira umubyeyi arafise ingene narera abana kuko amashengero nanye nategereza gukurikirana no gufasha umuntu uko nyene mu muryango bigenda nuko bo bakorera ku mitima mu miryango nabakorera mu buryo bwinshi
arushatse kuja gutanga ubwo butumwa ukwiye nyene ashaka kuronka umwidegenza ariko akongera gataha muri ekereziya mukamwaka
twebwe turabarungika ahubwo turabarungika yabo dukundiye bose kuva muri politike mu mashuri ahantu hose uraze kugenda ugasanga umukirisu ahagaze mu izina ry'Imana ariko arashinga intahe yanka igiturire yanka kurenganya abandi yanka kubesha bene uwo muntu natuvuga ijambo na rimwe abariko arakora ubutumwa
Ego umugisha toye Aloise yari yavuze ko ibyo bigisha byo bavyiza yuko bigiye mu ngiro ariko Patrick nawe yaravuze ati ibyo bintu birafise ingaruka birafise inkomoko yavyo ku bukene n'izindi ingaruka yavuze mwebwe yavuga
ivyavuga nivyo ndabishyigikiye mugabo nagira ndasico cy'imbiro nongera ko na jewe
ego
yogwirira kumuvutugo udasanzwe byo madini bituma imico imigenzo n'amateka abantu bakiye ko bihungabana wanashaka n'umutekano cyangwa umutekano ku mutima nabo nyere kandi ugahungabana kora yuko
urahungabana cyangwa urakomera
urahungabana n'ukomera kora yuko amadini arafise umuzeno ganti uruhare udasanzwe kuko ivyo abantu yuce bakira ko twita amateka twaye ngiyongenderwa ko twita imigenzo n'inyifato biba bagira bati bimurikirwa n'inyigisho biko abantu bagati inyigisho rero ikomoka ifititso ititso rishaka kure cyane gose bahita imana yo rero abavuga iyo mana abe babaye benshi cyane gose kumurengera ugasanga kandi n'amadini bavugiramo abaye menshi utaba yuko ayo mateka noganiye iyo myifatiyo migenzo iheza igatirigana ko bitera noganiye ibibazo byinshi Azo byinshi umitima y'abantu no ninuze irahungabana n'umutekano wa mitima yawo kuko baheze bagati none ukuri kuri hariya bikaba byicane gose hanyuma kandi hari n'igihe usanga muzaba bwa misi yose ngira ntabayeho ugasanga kumbure ayo madini hashitse igihe asubira namwe nayo nyene kandi maze gusubira namwe rero araheze agatuma nugira nti atera ibibazo bidasanzwe mitima y'abantu icyo ni cyambe hari ikindi kandi mwatokwibagira gihamaye cyane gose nuko aho bakorera usanga bakora ahantu hamwe mu kibano cy'abantu mu bantu n'abantu rero ugasanga hariho abemera aba nabandi atanakimwe babemera babakeneye nogira nti akanya ko kuruha kubaho kwimira ibindi mwa ugasanga ayo madini menshi ariko bakwegera cyanke ariko avuze urwamo rwinshi ugasanga rero ariko aravogera n'ubwa bwa buzima bw'abantu rero mu buzima bwa misi yose
Chaka batwara umwanya wo gukora utundi dukogwa.
Eh akatona ko utundi dukogwa anashaka kuko ari baza kumukunza bakadodura baje kwigishiki cyangwa bakavuza urwamo rurenge cyangwa urabona urani izo
reka niko biri ga Christophe.
Ugasinda uvuga neza ko ari ko biri. Mugabo gusa biharibonekezamwo utunenge. Bugi kintu cyose kibamwo akenshi kibamwo utunenge. Nkubwo nk'iryo kangura ariko riraza ku muvuduko mwinshi wo ngamu Burundi urabona ko harabikinga mu kiza
mwe muvyita ikanguro
ikanguro
kugutuma bwiza
yego kuko urabona ko icyo kintu kiza kikanguka tutari tumenyereye mu bajene twari tubimenyereye mu bantu babatama bakuze urumva yuko ni ikintu nakwita ikanguro mu bajene haraboneka mutunenge bitavanye nuko abarongozi bavyo aribo bafite amakosa ariko bishobora kuvana nuko bo bajene bo nyene bafite amakosa burya muravye nk'ibyigwa bya psychologie umuntu ashobora kwitegera comportement de l'âme cyangwa inyifato y'umusha ukuntu umeze burya umujene akiri mu myaka y'ubuyabayabinyaga cyangwa icyo nokwita ni adolescence musanga akantu kantu mwa kenshi kari muri we cyaka jewe
Nuko rero n'ikiyago tuzobandanya tunoganza rakoze Diane Ndonsi n'abatumire bari kumwe mwakoze namwe bwe nshuti bakunze mariko muratwumva muherereye ijyanye no muri abahagufi ya radio yanyu igice saha 10 nkuko bisanzwe n'ikiganiro muri isanga igice saha 12 turaza kwashikiza amakuru avugwa mu Burundi igice saha 1 n'igice naho ni amakuru azo barambuye ariko ravugwa ku isi na cane cane muri Afrika gusa turabibutsa yuko umuntu umwe yakomerekeye aho impunzi zariko z'abakongomani ziri mu gihugu cy'u Rwanda mu kambi kiziba zazindutse zigandarije imbere y'ibiro by'ishami rya ONU gita impunzi HCR basaba kwimurirwa mu gihugu cya gatatu canke bagatahukana iwabo kuko ngo inzara igiye kubomora. Diane Nahazwe twari ku minsi ya 18 hamwe na Innocent Kimenyi dasize inyuma ingenieur Linas twe nitwifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu.